Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tubana ikaze mu makuru radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu mugoro wo kwa kabiri ni tariki ya gatatu kwezi kwa rumi 2026 agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyeshuri biga ku ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Nyabigina riri muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga bamesha ko bariko barategwa n'indwara za malaria n'inkorora ni nyuma yaho uraro rw'abahungu buhiriye muri gitugutu umwaka uheze ni mu gihubushikiranganje bw'indero bwari bwijeje abo banyeshure ko bugiye gusanura iyo nyubakwa hari kudatahura kumwe kw'abanyagirwa muri zone Muyira ni mu komine Mukaza intara ya Bujumbura ku masengesho abira ku gasozi gahanamiye ikigo cha kaminuza campus Kiriri imfumbire yo mugako bwa imbura na ire yihingurwa n'ishiramwe rifomi iramaze gushikanwa ku rugero rukwiye mu bubiko bw'iryo hinguriro mu ntara ya Bujumbura hisunzwe ibitigiri byavuye muri rusansuma ariko kuba mu gihugu byo bikaba bishikirizwa n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bujumbura muramenyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uyu munsi tubabwira ibituma umuntu agira ihungabana ry'amagara yo mu mutwe amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru aganwe bw'ivyuma na Kofi Olivier beri ntwari cyo doni niyo yanziga menjinge ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwameje kuvyumva mu iyo nkuru nkuru kw'abanyeshuri biga ku ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Nyabigina riri muri komine Nyanza bamenyesha ko ariko barategwa n'indwara za malaria n'inkorora ni nyuma yaho uburaro bw'abahungu buhiriye muri gitugutu umwaka uheze bavuga ko baryama hasi kandi begeranye ibituma izo ndwara zigwira bemeza kandi ko n'ukwiga batoroherwa kubera aho bigira hatagira amatara ubushikiranganje bw'indero ariko bwari bwijeje ko iyo nyubakwa igiye gusanurwa ahiburunga akora mugenzi wacu Serge Sindayigaye
abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga rya Nyabigina bemeza ko babangamiwe n'indwara zitandukanye cyane cyane malaria n'inkorora kuva uburaro kuri iryo shure buhiye ibyo byose ngo biva ku byama hasi begeranye cyane n'ibikunde nuko bikingira imibu kubera badafise ibitanda
turandukanye inzingwara nk'ibi by'agahere byateye usanga ari ngora ni kubera muguma musegekanye oya ntivyo ukunda yuko tushyiraho musegetera yaba dufise ibitanda niho byo ukunda yuko umusegetera ubushirako umuntu akipe mishuka usanga nyene ni ya malaria nyene jewe nkabo twigana no munsi haretse gutonda abantu batarwaye malaria
kuri ivyo ngo hingira ko kwiga nabi kubera ubu basembereye amasomero kuri indi shure inyuma y'ikigo cabo naryo rikaba ridafise umuyaga nkuba bigatuma mu ijoro baca basubiramo ivyigwa bigoranye bikagorana gukurikirana
umutekano sa no kwiye gusa kubera tuvyuka mu gitondo tugiye muri tite hari gihe usanga ahantu twigira aho ku seminari atabona neza usanga rero biragoye cha twigira hanze ajya dusabye naro n'amatara hari
basaba umushyanganje w'indero François Habyarimana kubasanurira ubwo buraro nk'uko yari yabibemereye kuwa 13 gitugutu igihe yaraje kubagarukira ko akabaronsa n'ibikoresho byihutirwa kugira ngo babe bariga nk'abandi
bari bavyemeye ko bazodusanurira ubwo buraro ariko kushika ku isaha nta makuru yavyo turumva cyo sawa mushikiranganje nuko yodufasha yakatwobakira dorutwari yahiye kadukura mwa yamasare yahora amashuri turaramwe hama tukava kwa yo mashuri kwa dusavye ko ndaro tukinjira mu kigo tukigira hamwe nabandi kugira ngo kwigishanya tangorane
umushikanganje w'indero François Habyarimana aho yaza kubagarukira ko iminsi ibiri nyuma yuko ubwo buraro busha kubijanye n'uburaro akaba yamenyesheje ko ugiye gusanurwa byihutirwa
twabonye harya mwabaye muri fashisha kwari mu kirasi mu bushikiranga anji kwari twatekanije no mwaka usanura amashure ariko tugiye guca twihutira kuraba yuko muri ubwo buryo twari dufise tutofasha kugira ngo hajya muryama dusubire twahasanure musubire muje kuryamaye
twamyeshe ko igishure ryahishije uburaro bw'abahungu mu myaka ya kabiri kwigenekereza rya 11 gitugutu umwaka uheze aho akaba atana kimwe byari ndani cashoboye kurokoka burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Serge Sindayigaye urakenuye hari gudatahura umwe kw'abanyagirwa muri zone Muyira komine Mukaza intara ya Bujumbura ku masengesho abera ku gasozi gahanamiye ikigo cha kaminuza campus Kiriri bamwe bavuga ko habera ibitangaza by'Imana bakana haronkira imigisha iva ku Mana abandi bakavuga ko abo bantu bahama biheza bikagorana gutahura ryari barangura imirimo yo kwiteza imbere ubuyobozi bwa komine Mukaza bwo buvuga ko buri ko buratohoza ivyaho kugira bumenye ingingo bufata udironkeje Imana yakubitikura ku gasozi
Turi ku musozi wa Nami, ikigo cya kaminuza y'u Burundi Kiriri, ni muri zone Ruyaga, komine Mukazi, intara ya Bujumbura. Ahamaze gihaza abantu bavuga ko baje kuharonkera ibitangaza biva ku Mana. Igihe twashika haboneka utugwitugwi tw'abantu bavuga indimi zimenyewe n'izitamenyewe. Ibindi twabonye ni uko hari abariko barakumbagara hasi, cyane cyane bo mu gitsina gore, bagenzi babo bagerageza kubafata, hari n'abariko bayogwa muri icyo gihe. Twagerageje ko twoganira nabo bari muri ayo masengesho, ariko ntibyatworoheye. Hafi yaho gato, bamwe mu begereye icyo kibanza baremeza ko habera ibitangaza, ni nk'umukenyezi avuga ko yahaje iminsi itatu yifuza akaza barakaronse bidatevye.
Icyo gihe narenze nitwara nirenderera akazi, rero akazi narakaronse. Imana yaranyishuye, ndavuga ati Imana impa akazi, umva icyo nkora kuko ntacyo nari mfise nkora. Ndasenga, naragiyeyo iminsi itatu.
Naho abaho bavuga ko atangorane bibateje, hari abandi banegura ko arabahaguma bakibaza umwanya bahaza baja ku buzi. Kubera uko gusenga kwa cyane kandi kwa minsi yose, abanyagihugu baho mu Ruyaga babona ko bishobora kuba intambamyi ku iterambere ry'igihugu.
Iminsi yose uri mu masengesho gupfa ku wa mbere gushyika ku wa gatandatu, mukongera barafise ahandi hantu bakura uburyo bubafasha. Ndahe bikeneye yuko bakora nyine bagasenga bakora.
Nene wumva mu mirima aho cyakorwa iki cyangwa niba afise icyoro kwa cyangwa icyo cyangwa gikurikirana. Hari umunsi nyine uba wagenewe, niba ari ku wa gatandatu, niba ari ku wa mungu, agatoramo umunsi akagenda agasenga. Hama yindi minsi nayo ikaba ari yo kurondera. Numva rwose atubaho ngo nene uhera ku wa mbere ushobora ku wa gatandatu ngugiye gusenga hajya nene umva ko mu rugo naho bica bibibombora bombo.
Tubajije kuri telefone Aline Bigirimana, mustaneri wa komine Mukaza, kumva ica bivuga ko yatweshuye ko ibyaha atarabitohoza, azogira ica tubwiye mu ntango zindwi yimirije gutangura. Amakuru dukoraho hazwi nko ku musozi canke ku musaraba, ni muri zone Ruyaga, komine Mukaza, intara ya Bujumbura. Nahuriza ryari kwasengera byatanguye, bamwe bavuga ko ahize imyaka itatu abandi ibiri hatanguye kuzarahurira abantu basengera.
Odiro Nkejimana, urakenuye nawe mu gisata c'uburimyi, ifumbire mu bwoko bwa imbura na ire, izihingurwa n'ishiramwe fumi iramaze kushikanwa ku rugero rukwiye mu bubiko bw'iryo hinguriro mu ntara ya Bujumbura. Hisunzu bitigiri vyasabwe muri rusansuma ruheruka muri iyo ntara, bishikirizwa na Florent Nkezabahizi, umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bujumbura, ajeje ubutunzi n'iterambere mu ugendo ryo kururaba ubwo kugendura ububiko bwa fomi mu ntara zitanu zigize igihugu cy'u Burundi, kugira ngo birabire aho iyo mfumbire imaze kuboneka. Yamenyesheje ko hasigaye kuyishikana ku mazone ahizotangirwa kugira ngo icyo gikorwa cyo kuyitanga gitangure. Kurikira umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bujumbura, Florent Nkezabahizi.
Turavye ku bitigere byari bitegekanijwe, turabona yuko umwene gihugu azoronka ifumbire ku isango igenewe yo kugira ashobore gutangura guteragira ifumbire zo yabashikiriye. Turavye ku biharuro bagiye badushikiriza n'ibyo twa dufise. Ibi bikorwa rero twosaba yuko abarimyi boca bakora n'abajejwe intwaro kugira ino fumbire ishikire urya nyene yayisabye. N'abajejwe intwaro rero twabasaba yuko bokurikirana bona ubu unye ko ububiko aho fumi ishikana iza yahashitse. Igisigaye ngaha nuko yo gukorana n'aba mustanteri nabo bacakorana n'abashefu d'zone babo kugira barabe yuko ifumbire ishika ku mazone, kuko murazi ko ubundi bayitorera mu mazone. Hanyuma rero bakaraba ko umwe wese kuyo yari yasabye ariyo aronkejwe. Ngiye twabanza gushima cyo gikorwa cabanje gukora ca rusasuma kugira tumenye abarimyi ni bande bari hehe, arima uburinganire bungana gute, asumurima uramajahe, kirya gikorwa cyo cari cibanze kandi gikomeye. Ibi rero ni ngombwa cy'amabintu bita ko abantu baza kugira amaspekulasiyo n'ibiki bijya bizoca bitera bivamo. Ubu kuko baza babaza ati ino fumbire y'ubwoko ubu kuri uno mutumba dusaba aramye bangana gutya, dusaba uburinganire bungana kuno bw'abantu bakwararimo. Ati ifumbire ikenewe ingana gutya, ikiya gitigiriye kizotuma bijya bihengere bijya bivuga ngo isabwa ni mwinshi cyane, ariko iyo kirakora ugasanga ni nke bizotuma bigabanuka.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kwitira makuru ya carandanya ku isaha 12 n'iminota 26. Hari umugambi wo kugazura no kugabanya imyanda mu ruzi Rusizi uri kurarangurwa muri ugo ruzi ahegereye ikiraro gikuru gica kuri ugo ruzi nyene, ni ku ibara bagitiriwe Uvira rishika ku rubibe rw'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo. Abanyagihugu begereye aho bamaze igihe babangamiwe n'imyuzure iva muri ugo ruzi, barashima ibyo bikorwa ariko bagasaba ko byoca bijyana n'umugambi wo kubakira ugo ruzi gushikaho imyuzure yimuye abantu mu bice vya vugizo aho nyene mu gatumba rwego rujeje intwaro muri ico gice rushikiriza ko ibi biri mu byo gwasavye izindi nzego ariko hagikogwa ivyigwa byishi kuri no nkunda mugenzi wacu Norris Nduwimana
imisi 8 ramaze guhera kuva kuwa 2026 nzero guheze ibyo bikogwa bitanguye nkuko biboneka gucapa kiraho biriko birarangurirwa umugambo uri kushigwa mu ngiro nishira hamwe metarusa ryahawe isoko n'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara ARB arico nyine bikogwa ku buryo butangwa na leta y'u Burundi mu mafaranga itegekanya gukoresha uyu mwaka abegereye igoruzi basa n'ababyiteze kurukiza kubwo imyuzuri n'imaze imyaka irenga 5 itesha abantu izabo higahitana n'ibyo batunze
byo bahaye barakora turabishima iba bazobikurikiza ngo bahaye barabikora
yako batangwa kubaka rusize kugeza ivugizo bakingire twese ku bazunguruke natwa amazi ntadushikire
nyamara rero namakenga ntabuze kuri abo banyagatumba gukururuzi ruri kururasibugwa rutari kururubakirwa nkuko bagiye barabisaba igihe cyose cimpanuka ariko bakabwirwa kwimugwa Burundi muri ico gice ibyo baterekwa bafatiye ku buzima bagenzi babo bahimuwe Burundi bariko babamwo ahitwa Gateri muri komine Bukinanyana muri intara nyene
unge katangwa ni hari yangwa ni hari do tubisengwa no yamazi na yamazi twara yamenyereye tuzoya bamwe kigisagara kirivyabiriza harimo amapoto y'ivyuma na poto y'igiti hari uwakiduhayewe ntabwenge yarafise ahubwo mukuru w'igihugu ni muvyeyi babishire mu ngiro adukorera igi kugira ngo tubeho neza
twe tubona ko twokwigumira ngaha kuki turabona ntaho two bunone budu ubumugambura wo kugira ngo twigumire ngaha nyene mu kiyaya mu gisagara
nituraronka umuyobozi mukuru w'ico kigo ca leta kijijwe by'amabarabara ngo tumubaze ko ibyo basaba bishobora kujana n'uwo mugambi ari ku rwego rujeje intwaro mu gatumba ruvuga ko byatanguye gukorerwa ko ibyigwa none mubanda umukuru wa zone gatumba
abene gihugu barabishashaye cyane leta n'umuvyeyi ivyo bikogwa rero bizutungana haratunganyijwe ivyigo turafise icizere rero ko nivyo bikogwa byo gutiyura ruzi rusizi bizokogwa
ibi bikogwa byihuta byo kugazura no kugabanya imyanda ku kiraro ca gatumba bise concorde mu gifaransa bibwirizwa kurangira mu kiringo kitarenza amezi abiri nkuko biboneka kuri ca capa nta numwe ariko mu bahegereye yemeza ko azikire rero uyu mugambo uzorangurirwamo iyi zone ishigwa mu burere bugeramiwe n'ibiza n'isibe mu myaka ya none mu Burundi igisata ca unikira ibya bimukira acerekana ko bimaze gukora ku bantu barenga 40,000 we gushika kuwa 31 nzero guheze abo baharugwamo abarenga 1,300 batayizabo
umuhuza w'abarundi aranegura kugwaruka cyane cyane go kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rubandanya guhereza ibiyayura mutwe inzego z'umutekano zirorera Emero Hantine Kanyana yabishikije aho yari umutumire mu nama nshinga mateka ku wa gatatu windwi heze yerekana ibyaranguwe n'ugo rwego yo mutegetsi avuga ko muri ugo gwaruka haba harimo n'urutarakwiza imyaka 18 abona ko aragahombo ku gihugu amesha kugo rwego rugiye gutunga nyigisho kuri ugo gwaruka kugira ngo nago ruze ruterere muri kazoza mu iterambere ry'igihugu
muze mukira gashambaraza 5h30 muce ngajya muri ville murabe ingene ugwaruka gwacu gwifashe bubakera ko mu gitondo 6h baciteretse amacupa y'ibiyeri abahungu n'abakobwa kandi muri abo hakaba harimo abadakwije n'imyaka 18 kira noneho naho boyikwiza mwumva yuko arakamara amazi ugasanga umupolisi ahagaze nk'hariya hirya hanyuma babana nabo bariteretse jewe benshi naragiye kubiraba babonye ashitse abapolisi ukazibona barahagurutse baje nk'abaje kuraba mugabo by'ukuri bari bicaye quelque part bariko bakingiki babangira nabo nyine baba basomeje muri make igipolisi cyo fata ingingo kubijyanye n'urwaruka aba bana bacu ibintu bajyamwo bituma dusubira inyuma cyewe nari yumviriye yuko zotegura ivyigwa n'amakoraniro kugira ngo turabinge n'ivyo bintu byotora umuti aba bana twinvestisa mu buryo budasanzwe baho mutaye ku gihugu nabo
Emelo Hantine Kanyana numuhuza w'abarundi mu gisata c'ubutungane inyaminama biri mu matohoza yayo ajanye n'icaha cakorewe ahantu irashobora gufata ibikoresho canke ikagenda ijanye abagirizwa ico canke uko bitekanywa n'ingingo z'ukuva ku ya 13 gushika ku ya 19 zitegeko rigenga ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu Burundi ryo mu mwaka wa 2018 itegeko tugiye kuja turabashikiriza ibirigize izo nzego ariko ziraha uburenganzira uwagizwe icaha gusuzuma ibikoresho vyiwe inyamina mabi yafashe no kubishyirako ikimenyetso indonido na mugenzi wacu Jota iratuzi
Ingingo ya 13 ivuga ko inyamiramabi ifata igikoresho aho coba kiri hose cike kwa kuba carakoreshejwe mu gukora icaha canke gishobora gutuma uwagirizwa icaha yezwa canke ico cose gishobora kuba inshumbusho ibintu byose inyamiramabi ifashe iri mu matohoza ibwirizwa kuvyandika mu cegeranyo ikavyerekanye nevyo akabisinyira ashatse akanabishira ko ikimenyetso mu gihe nyene vyo adahari inyamiramabi irandika mu cegeranyo ko atariho yamusanze maze ikabitwara nkuko ingingo ya 13 ibandanya ivyerekana inyamiramabi irashobora no kugenda itwaye uwikekwa kwicaha ivyo biba mu gihe uwo yikekwa atazwi umwidondoro canke hari amakenga ku mwidondoro wiwe atariwo icaha yagirizwa gihanishwa umunyororo n'imiburiburi w'umwaka hari impamvu zifadika zerekana ko uyo muntu ashobora gutoroka hama kandi hakaba hari bimenyetso sindamusiga bigaragaza ko uyo muntu ariwe yakoze ico caha yagirizwa nkuko biri mu ngingo ya 15 iyo ngingo nyene yerekana ko inyamiramabi ihezi karangururana uyo muntu mu butungane igihe cyo guhagarikwa kikangana n'uyo mwanya marari karajanwa mu butungane na ukabudashora kurenza amasaha 36 no kuvuga umunsi umwe n'amasaha 12 mu gihe naho icaha yagirizwa gishobora guhanishwa umunyororo uri munsi y'umwaka hamyamiramabi ikaba yiyumvira ishingiye kuvyo yatohoje ko umucamanza azocira uwo yagirizwa kuriha ihadabu canke gufatirwa ibintu bikaba inshumbusho aho arashobora guca asabu yagirizwa icaha kuriha ingwati y'amafaranga aja mu kigega ca leta ingwati itarenga ihadabu yociriwe yagiriwe n'ico caha nkuko biri mu ngingo ya 16 ingingo za 18 na 19 zerekana ko icegeranyo ciyo nyamiramabi icikirungikira umushikiriza manza ubona wakihweza ico yokora kuri iyo dosiye na rijya nk'iyo ngwati ridahanagura icaha ku muntu kiretse haheze ukwezi umushikiriza manza atitwariye uwo yagirizwa icaha muri sentare
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiza imisi yose ya kabiri umunsi tubabwira ibintu bituma umuntu agira ihungabana ry'amagara yo mu mutwe muganga Godelive nimubona yanonoso ibijanye no kubungabunga amagara yo mu mutwe asigura kwizo ndwara ziva ku bituma bitandukanye harimo ibihungabanya umuntu akiri muto bita stress hamwe no kunywa ibiyayura mutwe inkuru y'amagara y'abantu y'uyu munsi twetegwe na mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Ndwazo mu mutwe zibonekera mu bikorwa umuntu akora mu vyiyumviro vyiwe cyo kimwe n'imigenderanire agiranira n'abandi izo ndwara ziri micibiri nyamukuru ni ukuvuga indwara yo mu mutwe yeruye hamwe n'indwara yo mu mutwe ifatiye kuyihindagurika ry'imero aho uyigwaye agira umunezero urenze umubabaro urenze canke akabigira byose ibituma umuntu rero agira ihungabana ry'amagara yo mu mutwe n'imvo zitandukanye nk'uko muganga Godelive nimubona abisigura aha agahera ku bihungabanya umuntu ibyo bita stress rurimi rw'igifaransa cyane cyane akiri muto
yabayeho kuvyamukomerekeje mu buzima bwiwe kuvyagiye bimuhungabanya byashano kuva ku karonda iyo umuntu ahungabanya ari muto kuvuga ari nk'umwana canke akiri mu mbanya mama wiwe canke agifise imyaka 5 ya mbere yo kuba ntabaragira ubuntu bwuzuye ni ukuvuga muri ico gihe nuvuga ko acaba inkumwa hato ni ukuvuga ngo nta bukingizi abafise yagiye aronka buzomutuma kuguma ahagaze niyaronka imuhungabanya ni ukuvuga rero guhungabana kuva ukiri muto biratuma cane amagara yo mu buryo muri kazoza ahungabana kuri uyo muntu
ikindi ashikiriza ni ingene umuntu abayeho mu kibano nk'iyo hariho ibyo mengo biramukumira
ikigira kabiri ni imibereho y'abantu ahantu tubanyemo nayo nyine izihungabanya umuntu ya miryano iba mu miryango ibintu byose biza bikomera umuntu ibintu biza bituma umuntu atiyumva ibyo biraza guhungabanya amagara yo mu mutwe
muganga nimubona amenyesha kandi ko n'ukunywa inzoga n'ibindi biyayura umutwe bishobora gutuma umuntu agira ihungabana ry'amagara mu mutwe
hari ibindi tubona kenshi ku bantu b'abajene ibintu byo kunywa ibiyayura mutwe amatabi inzoga zikaze zihari ubu murazizi imogi n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibiyayura mutwe biriza guhungabanya uko ubwonko bukora bikaca bituma uwo muntu amagara yo mu mutwe ahungabana akaca mu ibarabara
indwara zo mu mutwe rero zishobora gufata imigu y'abantu bose
ni ukuvuga izi ndwara zirashika ku migu yose y'abantu ashobora gushikira ku bana bana mugabo ariko barakura kuva ku myaka 8-10 kuduga miyabaga ku bantu bakuze mbere no ku batama n'abatamakazi gusa ibimenyetso bizi bigenda bihindagurika bivanye n'uwo muntu abifise uwo ari we
ihungabana ry'amagara yo mu mutwe rirashikira kandi ababyeyi bibarutse none byo babiva kuki indwara nk'izo zivugwa gute ni mu nkuru yacu yo hanyuma
Arisenda yize urakenuye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu bari baduteguriye n'uko kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 37 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mafaje kuyegeranya nkengurukire kana Kofi Olivier Rubere intware mfaje mbwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifize kwandaye mugira umugoro wa mwiza aho muherereye aya makuru naharangiye ibindi bigano kuri radio ndu kwitire birabandanya.